VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Uno munsi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi. Tugiye kwihweza ubuzima bwa bamwe mu mpunzi z'Abarundi uko bwifashe mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugene Mukankusi atubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya.
Urakoze Oniane, mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Kuri iyi tariki ya 22 nk'uko mugenzi wongera yarabivuze yuko kwezi kwa gatandatu ni umunsi wahariwe impunzi ku isi hose. Amakuru yacu rero aribanda ku mpunzi. Kuri telefone turi kumwe n'abagenzi bacu bari mu Rwanda no mu Burundi. Duhere kuri Desire Hatungimana. Desire, uri mu Rwanda, wagiye inyamata mu mijyi mu mujyi urimo impunzi z'Abarundi. Wasanze izo mpunzi zifashe gute?
Egore Jenny, inyamata ni kimwe mu bisagara bya Kigali byakiriye impunzi nyinshi. Inyuma ya Kigali na Butare, igisagara cya Nyamata kiri mu bisagara bifite impunzi nyinshi. Aho twashyika rero twasanze impunzi kubera byabahisha ziri mu mirimo itandukanye. Hari abacuruza mu isoko, abafite amahoteli, abafite amaresitora, uburiro, abafite utuntu duto bakora. Hari imbere nabo twasanze banyonga amasinga, bamwe bita abatakisi zero. Aho rero i Nyamata abantu bafite ubuzima butandukanye, ugasanga ariko ariruka hirya no hino. Ariko keretse rero nabo bafite ubuzima, hariho n'abandi batagira icyo bakora kuko bataronse icyo bashika bakora nk'abahoze ba leta. Usanga ari mu bibazo bikomeye kuko bobo usanga batagira icyo bakora, bakavuka bicaye kandi bari bamenyeye kubyuka ku mirimo. Aho i Nyamata usanga ubuzima butandukanye kuko bamwe bakora, abandi ntagira ibyo bakora. Ariko muri rusange bavuga ko ubuzima babayemo nabo bafite icyo bakora nyine, kuko ari ibintu byo kwiyungunganya ariko ubuzima butoroshye na gatoya.
Aho i Nyamata se hari impunzi zingana iki?
Bavuga yuko hari impunzi ziba zirenga 2,000. Ni ukuvuga yuko murumva ko hari Abarundi batari bake kandi bagiye bava imihingo itandukanye, intara zitandukanye z'u Burundi. Bashikira i Nyamata rero kuko nk'abahaba benshi bamenyesha yuko ho ugiye kuraba ubuzima buhendutse ugereranije n'umujyi wa Kigali.
Izo mpunzi se hari ikintu zifuza cyangwa se zisaba ku buryo bwihariye kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi?
Cyane cyane ikintu dose bagaruka ko muganiriye bamenyesha yuko ibijyanye no kwivuza n'amagara y'abantu bigoye cyane, kuko abantu bakuze batavuzwa kandi batagira uburyo bwo kugira baje kwivuza bo nyine ubwabo. Bagasaba rero ishyirahamwe HCR bagenzwe kuyobora aba cyane bose ibijyanye no kuvuza abantu be no kwiga kugeza uno munsi rero ngo abanyeshuri ntibariko bararonka ngo ntibariko bararihirwa amashuri neza nk'uko bari babyemerewe. Ibyo bahangayikishije rwose, bakamenyesha yuko kubaho mu buzima bugoye, hanyuma wahura n'ingorane ntuvugwe, ntuhengere ushobora kujya kwa muganga ngo ni ibintu bibabaje cyane kuko amagara asumba amajyana. Bakamenyesha yuko ngo ikindi kintu bifuza kuko amahoro bayuka mu Burundi bakitahukira, benshi muri byo nibagomba kubwira ati amahoro atahuka.
Urakoze cyane Desire Hatungimana. Reka noneho tunyarukire no mu Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, wewe wanyarukiye mu nkambi ya Musasa mu ntara ya Ngozi ahabereye umunsi mukuru w'impunzi na Kinama mu ntara ya Muyinga, inkambi z'impunzi z'abakongomani. Muri make izo mpunzi zo zibayeho gute?
Ego Eugene, izo mpunzi z'abakongomani zivuga ko uko zibayeho ibyo bafungura barabironka. Ariko rero bakavuga bati ibibazo bimwe bimwe birahari. Ikambi y'Imusasa irafite ikibazo cyo kuronka amazi, bagasaba ko HCR nabo bakorana mu kugira ngo izo mpunzi zibandanye zibaho, ko bafasha kugira ngo ikibazo cy'amazi kitoregwe umuti, cyo kimwe n'ibindi bibazo nko kuronswa imiti imeze neza kandi ikwiye.
Hanyuma se umubano wazo n'izo mpunzi hagati yazo n'Abarundi umeze gute?
Ego izo mpunzi z'igikana cyane cyane iz'abakongomani bari Musasa, hagati yabo ngo hari umwumvikano na cyane cyane hagati y'abitwa Abafurero be n'abitwa Abanyamurenge, nayo muri komini nayo igasogwe mu Kinama hari umwumvikano muke hagati y'Abarundi bo bakongomani. Aho igasogwe batinye bavuga yuko batinya abakongomani, bavuga ko uba bajyana ariko ubu haba imusasa cyangwa aho igasogwe amashyirahamwe asanzwe ahakorera yaragerageje kwigisha arabumvisha yuko atakibazo kihari kandi ubu bose bakabashima aba kongomani bimusata cyanke abo igasogwe baravuga yuko no munsi umubano ari mwiza haba hagati yabo cyanke hagati yabo n'abarundi
urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze izo nkuru turazitegereje mu kanya
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uno munsi tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2016 no munsi wa hari impunzi kwisi ibiro vyishiramo muzamakungu oni bijejwe impunzi kwisi bimenyesha ko mu mwaka uheze w'2015 abantu bagera ku mamiliyoni 65.3 kwisi bateshwe ingo zabo abo bateshije ingo zabo aba bakaba bari imiliyoni 5 ziyongeye ko kubateshejwe ingo zabo mu mwaka w'2014 Filippo Grandi umutegetsi mukuru ajejwe impunzi ku isi amenyesha ko buri munota umwe mu bihugu bikenye cyangwa ibihugu bifite ubutunzi buke abantu 24 barateshwe ingo zabo tubibutse ibitigiri by'abarundi bateshwejwe ingo zabo ubu bari hanze y'igihugu kuva mu mwaka weze habaye ibibazo bya politike muri Tanzania igihugu kimaze kwakira abarundi bagera ku 139,000 n'ibice 40 nabandi 483 urantunga mu Rwanda naho igihugu kimaze kwakira impunzi 78,539 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihumbi 22,906 mu Buganda naho hari ibihumbi 24,565 uno munsi rero twategekanije kuronka bamwe mu bayobozi b'impunzi z'abarundi mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi ngo batubwire uko ubuzima bwabo bwifashe nibazo bimwe bimwe bafite muri iki gihe dufite ku murongo rero uwitwa Jean-Claude Nkunzimana Nicegera cujejwe gutunganya ibikogwa vy'amashirahamwe atatu y'impunzi z'abarundi bari I Nairobi muri Kenya tukaba kandi dufise na rugagamagabo murantunga Eloge aserukira impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda nawe nyene atubwire uko abarundi bari mu Rwanda babayeho muri rusange reka twakire abatumire bacu twakire Jean-Claude Nkunzimana mwiriwe neza
Mwiriwe cyane.
Kaze mu kiganiro muri isanga.
Ego murakoze cyane.
Twakire na Rugama Ngabo Eloge mu Rwanda muraho murakomeye. Ego. Mushinga na Eloge muraduza akajwi tubumve neza numva muri kure gato ariko duhereye ku mushinga nahe Nkunzimana muri Kenya. Uno munsi wahariwe impunzi ku isi mwawuhimbaje mute mu ikambi mu gisagara cya Nairobi impunzi zaho zifashe gute kuri uno munsi
uno munsi wahariwe impunzi bashyitse impunzi zahungiye muri Kenya zifite ibibazo bikomeye aho uwo munsi mukuru wabereye kuri mise nationale ya Kenya leta yashikirije yuko ingingo yayo yo gucyura impunzi itarayirekura kuko yari yatanze amezi atatu kugira ngo impunzi zose ngo ziri muri Kenya zishobore kuba zatashe mu bihugu byabo ariko gishasha nuko bavuze yuko ngo bazohera kugara ikambi ya Dadaabu isanzwe irimo impunzi nyinshi cyane z'abasomali wizindi impunzi ngo kizikazotahukanwa ubuke buke ibibazo rero impunzi zahungiye ngaha muri Kenya
mushinga na Jean-Claude ntaguciriyemo ni ukuvuga ko bamenyesheje uno munsi yuko aba bari mu kambi ya Dadaabu b'abarundi n'abanyarwanda bashobora kuzogumamwo ikindi kiringo kirengeye mu kwezi k'umunani aho bari bavuze yuko impunzi zose zitegezwa kwa zavuye mu gihugu
Oya bavuze yuko ikambi ya Dadaabu itegerezwa kugagwa vuba bwango no kuvuga ko atampunzi izosigara muri iyo kambi. Rero ibibazo bikomeye cyane impunzi z'abarundi bari ngaha muri Kenya na cyane cyane abari Nairobi bafise ni kibazo kijanye n'umutekano. Umutekano w'impunzi ntiwifashe neza ngaha Nairobi, eka no mu ikambi y'ikakuma hariho umurundi yiciweyo.
Aho hari ryane?
Hari mu kwezi kwa gatatu. Nairobi nyene hari wundi murundi yiciweho mu kwezi kw'icumi na kabiri.
Abo barundi none bicwa nabande, umutekano muke uterwa n'iki?
Umutekano muke sabandi bawutera ni ubutegetsi bw'i Burundi burungika imbonera kure n'abandi bakozi bagashikira muri ambasade y'u Burundi, kandi iyo bafashwe n'igipolisi ntibahanwa kuko baba bafise amapasiporo diplomatike. Ni ukuvuga ko barungikwa n'ubutegetsi bwa Nkurunziza kubandanya bahiga impunzi iyo zahungiye.
Mushinga nawe Jean Claude, icyo ni ibyagirizo bikomeye cyane rwose. Abuvuga ko boba barungitswe na Leta y'u Burundi, murabazi murababona mu makambi, mumenya gute ko ari abarungitswe na Leta y'u Burundi? Makuru muyemeza
turababona, kandi bamwe barashikirijwe n'igipolisi ngaha i Nairobi. Igihe uwo muntu yapfa kiragira amatohoza gushika ubu, amatohoza nta kintu na kimwe aratwereka ngo avuge amatohoza ngo yashyitse kuri iyi.
Abo bantu
hariho n'ahandi batewe abarundi nyene babana mu nzu bashika babana ari abasore bahahungiye baterwa n'izo mbonera kure, baraheza baranagwana muri iryo joro n'igipolisi kiraza gutabara.
None abo bavuze ko ari mbonera kure baba bambaye ibyambaro bivuga ko ari mbonera kure, umenya gute ko ari mbonera kure?
Oya, ntibaba bambaye imyambaro. Urazi ko Burundi ari butoyi, abarundi turazi nanyi cyane, kuko abo bitwa imbonera kure ni bene wacu, n'abantu tuzi, n'abantu twabanye, n'abantu tubana, n'abantu tubona kandi.
Uhejeje
ukabashikiriza ubutegetsi ntihagire icyo bubakorako. Icyo dusaba cyane cyane ubutegetsi ni uko bwokingira impunzi, kuko twaje ngaha muri Kenya dusaba icyo gihugu yuko cyodukingira.
Mu majambo yavuzwe muri uwo munsi mukuru wabaye ngaho i Nairobi, hari icyo bavuze ku bijyanye n'umutekano w'impunzi?
Ibijyanye n'umutekano w'impunzi nta kinini babivuze ko, ariko byama bivugwa mu manama atandukanye akoreshwa na UN ifadikanije na Leta ya Kenya. Kandi abarundi twamadushikiriza icyo kibazo iminsi yose. Ariko
urakoze mushinga na Nkunzimana, turabagaruka ko ku bindi bibazo mushobora kuba muriko murahura navyo aho muri Kenya. Reka tuje mu Rwanda gato tubaze mushinga na Rugamangabo uko ibintu byifashe mu Rwanda. Mushinga na Rugamangabo, mu Rwanda uno munsi mwahimbaje mute munsi mpuzamakungu w'impunzi mu nkambi ya Mahama, ko musanzwe ari muyoboye canke mu Rwanda muri rusange, byifashe gute?
Murakoze. Mu nkambi ya Mahama twahuye neza, mbere kandi n'ubu tukibandanya, kuko n'ubu tugeze ahantu muri ka Kigali niho turiko turawurandaniriza. Mu nkambi zose rero tuyimaha kuri Rwanda uko ari Kigeme, hanyuma Kiziba, hakaba na Nyabiheke, Gihembe na Mugombwa, bose babwiriye uwo munsi mukuru mu makambi y'iwariyo baba. Mugabo ubu twagiye duhurira twese hamwe i Kigali, aho muri ka Kigali naho kibandanya, ari nacyo gituma bumva ndiko ndavuga bukiri buki. Muri rusange rero twebwe nta kibazo cy'umutekano dufite, umutekano urakingiwe, ariko ibibazo ntibibura nk'impunzi, kubera ko urabona ko impunzi ziguma ziba nyinshi mu bihugu, ariko kandi amahera yo kudutunga bose baba bayatunze jisho. Hari ibibazo tugenda turahuriranamo rero, uretse ko ababo muri Kenya tudasangiye ibibazo by'umutekano muke, tubwo dufite ibibazo ahanini bijyanye n'uburaro, kuko amatante bari baratwubakiye tugishika ariko arasaza, kandi bakaba batarabona ibindi. Mu majambo rero y'uno munsi mukuru batubwiye ko Leta twahungiyemo yaratwiteguye kudufasha, kandi noneho nta kibazo cy'umutekano, yavuze ko impunzi n'izindi nk'abandi bose nabyo ni nabyo ibyo tubonaga uno munsi impunzi n'umuntu nk'abandi ni nkawe ni nkanjye rero batwemereye ko bazokubona baturi inyuma no guserukira hafi twari kumwe ariko rero ubu turacyabandanya turahita twumva ijambo nyamukuru naryo ryahaye i Kigali aho twahuriye twese uko turi ayo makambe nakubwiye
mushinga ntahe Rugamangabo mu Rwanda mu minsi yahera n'ubunye tugenda twumva ko hari ibibazo by'inkwi ibibazo by'isabuni ibindi bibazo uretse ibibazo by'uburaro uvuze hari ibindi bibazo muri iki gihe abanyagihugu abarundi bari mu nkambi bahura navyo nyene mwifuza ko bokemura ni nk'ibi
murakoze cyane kunyibutsa hari ikibazo gikomeye cyane cya ibikurikiranye n'isuku inkwi nazo nyene birimo kubijyanye n'isuku rero turamaze amezi ashika hafi atanu tutaronka agasabune ariko kandi tuguma tudodora kandi baratwemerera ko vuba muri ino minsi aboneka ku bijyanye n'inkwi itarahabaye mu minsi ndetse mugabo inkwi ziriho uretse ko zitaba zikwiye kenshi zirashobora gushika ndetse na rukwezi ariko rero baratuzaniye imbabura bita karundura izofasha mu gucana inkwi hanyuma izo nkwi bacanye tugaca ibitanzu izihinduramo amakara tugashobora kuyakoresha nayo nk'inkwi ukwayo rero nibaza ko gutegura izo mbabura tuzashobora gusahiriza kandi turongera tukabandanya dusaba kuko impunzi ntishobora gukorerwa nk'ibyo yahora yonka ngo waho ibibazo by'amaho ibibazo bijyanye n'ubuganga ubuvuzi baratuvura uretse ko mu minsi ishize abaganga bari bahagaritse kubera ko ishyirahamwe bita ARS ribakoresha barita bahagahimbaza mu nshi kabo rero ibibazo by'amabi niho ni nk'ibyo muri rusange
murakoze cyane mushinga nawe Nkunzimana namwe muri Kenya impunzi zaho cyane cyane iziri nko mu nkambi ya Kakuma aho tuzi hari abarundi n'abanyarwanda benshi ibibazo byaho byifashe gutemwa bamukurikiranira hafi ibiba muri iyo nkambi twagerageje kuvugana n'abayobozi bo muri iyo nkambi ntitwashoboye kubaronka hari amakuru yo mu nkambi ya Kakuma mufise ko naho tuzi yuko haje sohotse itangazo rivuga yuko mu mezi atatu bategezwa kuba bayugaye iyo nkambi ayo mezi atatu akazorangira mu kwezi k'umunani byifashe gute impunzi ziri mu nkambi ya Kakuma
mai impunzi ziri mu nkambi ya Kakuma nazo turetse ibibazo byoba byadutse ubu unye hari ikibazo kigeze kuba bako mu myaka ibiri iheze harabayeyo intambara hagati y'impunzi zo nyene ubwazo cyane cyane itewe n'impunzi z'abasudani icyo gihe impunzi zitari nke zari Kakuma zakiye zihunga ikambi nyinshi zikaziza kuba Nairobi izo mpunzi rero zapfuye ngaho Kakuma zigahungira i Nairobi zifise ibibazo bikomeye cyane kuko nta kibaranga ko ari impunzi baba bafise ngaha Nairobi bagiye kwaka ibyo bipapuro muri asere baca babarungika ngo nibasubire Kakuma icyo ni kibazo gihanze abo baje bava i Kakuma
abo bavuye Kakuma bangana nk'abangahe umugereranyije
abo tumaze kuba tubona bari hafi y'amajanane mu bice bitandukanye kuko Nairobi nini ya cyane twagiye dushinga amashyirahamwe mu bice bitandukanye hama dushyiraho urwego rwitwa koordinase dushobora kugira ngo dushobore guhuza ayo mashyirahamwe atandukanye ari muri Nairobi ikindi kintu cyane cyane gahanze impunzi z'abarundi bari ngaha Nairobi ni ikibazo kijyanye na ASR brema ntiyitaho impunzi z'abarundi cyane cyane ikibazo cyo cy'ibyangombwa kuko ntushobora kuba mu gihugu naho buri impunzi utegereza kuronka ibyangombwa ASR rero yaduhaye amarande appointment ya kure cyane ku buryo abamwe babahaye mu 2017 abandi babaha mu 2018 abandi mu 2020.
Mbere yuko baronka impapuro zemeza yuko ari impunzi babahaye rendezvous babahaye gahunda yuko uzoja kuzitora mu myaka 2 imyaka 3
mu myaka 2 mu myaka 3 kandi byafise udafise ico cyangombwa ntushobora gukora akazi ngaha Nairobi ntushobora kuronka akazi ukubera baguha akazi yufise ID nawo ase riguhaye imyaka 2 imyaka 3 uzobaho gute ngaha Nairobi mu bisanzwe ashere nayo iri mu bintu bitubohaye amaboko mu mugongo.
Murakoze cyane mushinga ntahe Nkunzimana gushikiriza ibyo bibazo nawe mushinga ntahe Rugama Ngabo. Reka twakira abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyine bafite ibibazo byinshi cyane bashaka kubabaza. Duhere ku witwa Leonidas. Leonidas turi kumwe?
Ego ndabumva cyane.
Leonidas muduhamagaye muri he? Ama mushikiriza ikibazo n'icyumviro.
Njyewe ndi mu Burundi i Bujumbura nabamukije n'umunyamakuru uri gushikiriza ibiganiro n'abandi bose bari kubumvira ibihijyana muri sanga.
Yego murakoze.
Ndabaye mwiriwe cyane.
Mwiriwe neza.
Yego njyewe ibyumvira nagomba gushikiriza nta bibazo nari nifuza gutanga ariko mfite icyumviro.
Shishikara
cyane cyane ku mpunzi biri mu Rwanda n'izahungiye muri Tanzania kuri umutekano mu karere watewe n'imigumuko y'abantu bamwe bate mu gihugu. Nagoma ntera kamo wo kuri uyu munsi usanzwe ari umunsi mpuzamakungu w'ayo impunzi ntera kamo ndumvise ariko numviriza cyane nyine afite ibibazo mu mpunzi afite ingorane yewe narabaye impunzi muri Tanzania dadi ubuzima bw'impunzi si bwiza cyane kuko ubwa mbere agateka k'umwana karahungabana kuko abana ntibiga bari ubuzima bwiza ababyeyi ntibabayeho neza kuko ibyo bifuza ntibabeho nka byose hanyuma agateka ko kuvurwa nako nyine hirya ntikubahinduye neza kuko ntibaronka imiti nk'uko bayifuza. Ajya rero kamo rero nk'abarundi bahungiye muri Tanzania no mu Rwanda benshi bashika iradiyo ibiganiro barayumviriza njyewe ndi mu Burundi kandi mu Bujumbura. Umutekano urakwiye igihugu cyose ku mitumba yose y'igihugu makace yose y'igihugu abandi babayeho neza nibasubire mu gihugu iwabo baze batunganye imirimo bari basanzwe batunganye bateze imbere igihugu cyabigarutse bongera bagaruka n'abana b'igihugu basubire ku mashuri bongera bavugwe kuko babyara biri ku mu mijyi bari bakiri mu Burundi.
Murakoze cyane Leonidas. Reka duha akanya n'uwitwa Eric Ndayishimiye. Eric Ndayishimiye turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Duzi ijwi Eric, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Yego njye nashaka gushikiriza. Icyambere kwanza biramba badakumva ko mu Burundi dosiye impunzi nyinshi ziri hanze kandi mu abasokuru basanzwe batubwira ko dosiye igihugu cy'amata n'ubuki. None ayo mata n'ubuki hanywa bake cyane. Icyo cyambere gituma nibaza byinshi numvise nimba ari umunywayi nimba ari umutumire yariko aravuga bukereke ngo impunzi zizoba zicwa n'imbonerakure namwe byoba ari byo leta y'u Burundi yo bironka amahera yo gutuma bica abantu mu makambi ikabura ayitanga ifashanyo mu banyagihugu. Mu bisanzwe mu Burundi amahoro yatangiye kugaruka ariko bivanye no kubera imitima y'abantu yahungabanye biragoye rwose kuba wogaruka mu Burundi ko n'umwanya ukabona ibintu birahindutse ubundi mwanya ukabona bibaye neza muga byose bisaba kwigumya n'utujyana nyabahururu ko byose tubikesha Imana ko nta mwana w'umuntu yokugira yogukora ikintu Imana itagukuye ko amaboko nagira ndemeshe rero impunzi ziba ziri mu makambi atubwira ati umunsi umwe zizotahuka kandi Burundi n'ubwabo bw'abandi umunsi n'umunsi bazotaha mu gihugu cy'iwabo kandi iyo bari hose baganirize n'abandi bababwira ko bafite igihugu cyiza kimeze neza nabo bakirutse kumva z'umutekano mbwa umunsi umwe ndazi bazoba bari ngaha.
Murakoze cyane Eric, ndayishimiye ku byiyumviro byawe. Reka ndabwiwe ko tubuze Eloge ku murongo gato, ariko turagerageza tumugarure. Eloge Rugagamango ari mu Rwanda. Reka tukomeze kiyago na mushinga naye Jean Claude Nkunzimana. Mushinga naye Nkunzimana, ivyo Eloge Leonidas na Eric bashikirije, Leonidas yavuze ati umutekano urahari mu gihugu cyose, kuri we umutekano urahari, ari mu gisagara cya Bujumbura. Ati icyumviro cyo gutaha mu kivuga kwiki, cyane cyane ko na leta ibicishije mu buryo butandukanye, no nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu baravuga bati nimutahuke, atawiyumva ataco winona canke ataco wiyagiriza, nta kibazo gihari, impunzi zotaha. Ivyo bivuga kwiki?
Aya, kuri ivyo mu bisanzwe uwo onye ariko aravuga ko umutekano hari ari mu gisagara cya Bujumbura, ni bisanzwe, n'icyiyumviro ciwe niko abibona. Ariko dusubiye inyuma gatoyi, kuva mu kwezi kwa kane hatanguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, woharura abarundi bamaze kwicirwa muri icyo gisagara cya Bujumbura, abarundi bamaze kujya gutabwa ahantu hatazwi, abafatwa, abapfungwa, abagirante, ntiwoheza ngo si ibintu binyegejwe, ni ibintu bivugwa hirya no hino, ni ibintu byerekanwa ku masanamu, abantu bapfa ku munsi ugaheza ukinamura nk'uyo mugabo ngo amahoro n'umutekano arakwiye mu gihugu cyose. Akagwi gakorera ubutegetsi, gakorera Nkurunziza, gakwira igihugu cyose, gahiga umuntu wese batavuga rumwe. Kandi ni mu gihe Nkurunziza atoba arasubiza ubutegetsi yihagiye ku nguvu, kuko ikiringo cya gatatu nicyo yihaye ku nguvu, nta mpunzi yocutse umutima wo kugaruka mu Burundi. Benshi bavuyeho yo bariko barahizwa, benshi bariciwe ababo, abandi barafungwa, abandi bakoregwa amabi atandukanye n'ubwo butegetsi. Ariko wumva umutima wo kugaruka mu Burundi wova he? Mu gihe n'ibyo bita ibiganiro bihurikiwemo bose baguma baviyamiriza, mwarumvise byavuzwe ku maradiyo mu nama ya kaminuza y'umugambwe uri ku butegetsi, ukungene uwararongoye uwo mugambwe Pascal Nyabenda yiyamirije umuhuza, akiyamiriza yuko ibiganiro bitosubira kubaho ngo byobera mu Burundi.
Ibyo ni ibibazo bitandukanye birumvikanye Jean Claude, ariko ikibazo nubabaza ni none mubona mu Burundi abarundi bose bari mu Burundi arabavuga rumwe n'ubutegetsi, nkuko abatumire babiri babivuze bavuga ati uwa kabiri Eric yabaremesheje avuga ati muzotaha uko biri kose hazogeraho mutaha, none ubona abarundi bose bari mu gihugu arabavuga rumwe na leta, utavuga rumwe na leta wewe wose arahigwa kuri mwebwe?
Oya, abarundi bose sabavuga rumwe na leta bari mu Burundi, ariko umenye yuko itotezwa rirondera abarundi bamwe bamwe.
Reka twakire
bamwe bavuga yuko abaseruka mu migambwe ikavuga rumwe n'ubutegetsi benshi bararondegwa mu mashyirahamwe adahari ibintu za politike, abo nibo bahigwa. Ubu haramukiwe yuko bajya guhiga urwaruka ruri mu bwoko bw'abatutsi mu mugamba n'ahandi.
Ivyo murabifitiye ivyemezo bwa mushinga ntahe Nkunzimana?
Turabifitiye ivyemezo kuko bivugwa mu maradiyo, kandi
ibivugwa mu maradiyo none biba ari ivyemezo. Ikintu kivuzwe ku radio kifatwa nk'icemezo cy'uko abantu mu bwoko bumwe bariko barakurikirana.
Iyi bintu bimaze kuvugwa kandi bigakogwa ku murango abantu babibona, ngombe ndagoha karorero. Aneriye amakaritie yamayugarijwe n'igipolisi, n'amakaritie ahanini agwiriyemo ubwoko bw'abatutsi.
Urakoze mushinga nayo nkunzimana reka duhe akaryo nabandi banywanye nabo nyene babazibazo duhe umwanya David. David turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Shikiriza kwa chanchi umviro.
Yewe ikibazo nayishaka kubaza uwo mutumire. Nashaka namubaze ko mu Burundi twebwe turi mu Burundi. Ntwigeze tufunga kandi hano mu Burundi turi kumwe abahutu abatutsi abagumye ku ishuri abanyeshuri turiga nta ngorane ariko sinumva ukuntu yoguma avuga ngo ubutegetsi ngo buhiga ngo ubwoko bw'abatutsi icyo kintu no mu Burundi bibaza ubuzitu bikora cyane icyo yobanza akagihagarika.
David duhamagara uriye muyihe quartier ntaguciriyemo kuba muyihe
mukegi ndi kumukegi
aho nihe
mu Kirundo.
Komeza.
Kandi nashaka nkangure bene wacu b'Abarundi bari mu nkambi yo mu Rwanda ko mu Burundi ari amahoro bo kwitahira kuko igihugu ni cyacu tuzagikorera aka. Kandi ntagire babaza barabumva ibyo ku maradiyo amaradiyo arabeshya ahubwo nibaze birazi hariho uwapfuye hariho uwigeze ava mu nkambi ngo aje ino mu Burundi yumve ngo bamwise cyane ngo yagiriwe nabi ahubwo byiza ni uko yoza akirabira kuko ubu mu Burundi nta ngorane n'amahoro kabisa icyo ni cyo nashaka kuvuga.
David ariko mbere yo kuva ku murongo David hariho ariko tuvuze ku byo umushinga nawe Nkunzimana reka aravuga hariho abahunze bahunga umutekano muke bobo babwira iki ababuza ababo kuko hariho igitigiri kitari gito cy'abantu bapfuye mu mwaka w'2015 bo none umva badafise impamvu bahunze bobo bahanura iki?
Impamvu zirumvikana ko baba bazifise ariko bubanza bakaraba icyatumye ibyo bintu biba barakizi kandi mu bari bagiye muri manifestation nabo barumva ko bahenzwe cyane ntibagiye ntibagira n'ibana bogaruka mu gihugu cy'u Burundi kuko ibibazo ntibazabikemura mu buhunzi.
Urakoze David reka duhe akanya n'uwitwa Ferdinand. Ferdinand kaze mu kiganiro kibazo cyangwa icyumviro. Allo Ferdinand?
Ego ndabumva.
Kaze neza kibazo cyangwa icyumviro majambo make.
Abata ko umuntu ariko avuga yuko ari kibazo cyo bloke bumwe buri kuba gatoki. Burya ko yota akaraba mu kigara cya Bujumbura yota nkaba abantu b'ubwo.
Dudijwi Ferdinand tukumve neza.
Yota akihweza mu bantu baba basigaye mu gisagara yosanga koko umwe kure. Ito nibaza yuko bakumvikana ahubwo bose bagataha bakaza bakubaka cyabo kuko nta kuntu nako mu gihugu cyatera imbere bari hanze yacyo.
Urakoze cyane Ferdinand. Mushinga nawe Nkunzimana David na Ferdinand basa nabo nyine bavuga yuko hari amahoro mu gihugu babahimiriza kugaruka mu gihugu. Ferdinand avuze ati subwoko bumwe buri mu gisagara cha Bujumbura byihweje mubivuga ku iki kuri ivyo vyumviro vyabo banywanyi babiri?
Mu bisanzwe bahagaze kuri conye ariko nkuru nziza ntiyigeze yica ubwoko bumwe kuko abahutu n'abatutsi bariho ndabizi ko bariho ngahe Bujumbura kandi kuhera mu 2000 nindwi 2005 bashitse ku butegetsi mugambwe CNDD-FDD hari akagwi kagumye kica abantu ntibigeze bica ubwoko rero bisha abantu bose bo mu bwoko bwose rero kandi n'impunzi ziri zitandukanye ziri mu bihugu bitandukanye ziravanze abahutu n'abatutsi.
Ariko mushinga nawe Nkunzimana mwari muvuze mu kanya gaheze yuko ariko haricwa abatutsi numva ko mutisubiriye ko
nuko oya simisubiye ko kuko ubu unye muri iyi minsi ya nyuma muri iyi minsi hariko hahigwa cyane ubwo amakartye nene n'amakomine agwiriyemo ubwoko bw'abatutsi
mubona none ijyahindutse icyahindutse n'igiki cyo tuma ubwoko
bw'umwe nuko kuva mu 2007 mu 2010 kicwa ubwoko bw'abahutu bashigiki bari mu mugambwe FNL ya gatogwasi mugabo uno munsi uruhigi rwarahindukiye abagiye muri manifestation hagiye abahutu n'abatutsi mugabo uri kuraraba amakaritsi n'amakomine ubu unyabangamiwe cyane na yagwiriyemo ubwoko bw'abatutsi.
Murakoze cyane. Leka twakire uwitwa Jules nawe nyine abazi ikibazo n'icyumvire. Jules turi kumwe?
Turi kumwe.
Cekirize kiba cyangwa icyumvire.
Igimbire cyanje nagiye nsabe abene wacu bari mu Rwanda yuko boza dukubaka igihugu hamwe kuko mu Burundi amahoro arahari. Ntabwo ndabwiye nk'umunsi Perezida Kagame yobona yuko inyungu yashaka yuko abaronka ko kugira abegeranirize mu Rwanda zo kubatora ku mipaka abajyana mu Rwanda atakizironse. Nibaza icyo gihe azobirukana ubutarariye. Hanyuma rero nagiye nsabe uwo mushingantahe nibaza yuko abantu dukwiye kwiga kuvugisha ukuri, umuntu akavuga ibintu by'abapana kuzanemenanya umenga sinzi iyo bari kuza. Kuko icyo twemeya cyo nk'umuntu umenya iminsi umaze ntumenye isigaje. Uyu munsi nimba ariko aravuga ibinyoma kugira arabe yuko ashyika ku nyungu ziwe ishobora no gupfa utanazishyitse ko wumva byiza ntacyo bimaze kudandikanya ibinyoma abe yahisha ibintu atanaho byakabaye kugira yishyikire ku nyungu ziwe. Hanyuma rero nagiye nsaba yuko mudutumira k'umushikiranganji w'indero hari ibibazo bimwe bimwe mu ndero umenga bisigaye bigoye na cyane cyane yuko hariho n'ingingo zisigaye zifatwa n'abantu bamwe bamwe uri kuraba izo ngingo ahubwo nyabona zishobora no gukwegera kuko nyabantu usanga zifata rimwe na rimwe hari ahantu bashaka gushyira ku kintu kanaka na cyane cyane cyo kunaniza ubutegetsi mu mutwe.
Urakoze cyane Jules. Katwakire na Celestin. Celestin turi kumwe? Celestin kaze neza?
Kandi na dukurikiranye yaka kugira icyo mvuga kuri abo batumiriwe. Batumiriwe mu by'ukuri ikigaragara ni uko
Celestin duze ijwi tukumve neza, vugira muri telefone neza.
Ikigaragara abo batumire ibintu barimo baravuga ni ibintu bijyanye n'inyungu zabo, kuko ntabwo ushobora kumbwira wumvise ni ibintu byo kwiyakira amahera ngo barimo barubaka. Ntabwo bashobora kutubwira imigambi barimo barakora kugira ngo bagerageze mugenzi zahunze utahuke mu gihugu cyabo. Ahubwo urimo rukuma barimo baratubwira ngo amafaranga amahera ngo amafaranga yo kubaka ngo yo kugura ngo iki, ahubwo ntibatubwira imigambi bafite bateganyiriza izo mpunzi kugira ngo zitahe iwabo. Kuko ikigaragara abantu barimo barabosha cyangwa bahinda iyo muntu zigume hariya n'ibyo bihugu barimo ngo abo muri Kenya abo muri Kenya wumvishije ari muri bya bindi bya ibyo bintu arimo aravuga birashaje n'imbonerakure byagaragaye ko nta mbonerakure n'imwe bigeze bafata iri muri icyo umuntu ibyo rero arimo aravuga. Sinzi rero ahubwo sinzi n'impamvu muba mutumira abantu nk'abo batafite n'imigambi, ahubwo bari bakwiye kuvuga bariya bana bari hariya bafashwe n'abo babafashe bugwate nimakora ibishoboka byose bave hariya mu ibyo bihugu barimo basubire mu Burundi, cyane cyane ko nta masasi avuga mu Burundi ntaki ntaturumva kuri maradiyo yanyu mvuga ngo amasasi yavuze byagize ite byavugaga kijya gihe abantu bagumukaga namwe kandi musigaye mubyumva ku makuru. Ahubwo nibavuge imigambi barimo barakora nk'abantu bahagarariye imbunzi kugira ngo batahe mu gihugu cyabo. Ibyo bintu nibyo byadushimisha kuri bavuga ngo abantu barimo baricwa bagira uti none nk'uwo muntu ahagarariye umwana mutoya atari kuvuga ngo umwana muto w'imyaka ibiri uri mu ikanzu arimo avuga ngo Petero Nkurunziza ngiki umwana mutoya arimo aramugumana aho ngaho mu ikambi ngo amumaze. Umubyeyi yarakwiye kujya ku kizi akajya mu bikorwa niyo n'abandi bagafatanya kubaka igihugu cyabo. None barimo baravuga ngo
murakoze Celestin ndakeka mutumire yumvise icyumviro cyanyu. Murakoze. Reka duhe n'abandi akanya, reka duhe akanya uwitwa Dieudonné nawe nyene. Dieudonné shikiriza ikibazo cyanyu icyumviro.
Ndabare mu gice kiza d'Amerika.
Mwiriwe neza.
Nagomba ugiye nshikirize ikintu numvirije amagambo uyu mutumire wacu radiyo ariko aravuga ndumva yuko afite ikintu yaba ari karacumbereza ko ndetse ugiye kuraba nk'igihe krize yo mu Burundi yatangura haravugwa amajyambere menshi kandi ukumva yuko ababifisemo uruhara ari abantu yatumye n'abantu bajya mu ibarabara bakahasiga n'ubugizi kandi bakabakurikira batarabye n'ingaruka mbi ishobora kubituma. sambere mbibuka yuko gitari yemanze kuyage gitari n'Imana yari manje kiragera avuga yuko imigumbo manifestation yagiye gukora akakintu na kimwe kizokononeka mugabo akintu mikeyi tukabona abantu batangiye gupfa tukabona ibintu bitangiye kononeka ari imiduga batuyira bica abantu ngo ni mbonera kure mugabo imbere yaho yuko manifestation itangura habaye ikintu cyagiye cyerekana yuko hariho kampanye birikiraba yo kubwira abantu bahunga ndafite nk'akarorero k'umubanyi tubana ikindi mu gisagara cya Gitega urabona nfata ino hafi y'Ubujumbu hari umuntu yagiye mu Rwanda kandi n'ubu ntarajya atwarana n'abana mugabo bayita abana bajya barasingirimo baje gutora amahera y'amasura afite basangije urumva yuko ari biteye isoni kugenda ngo urahunze mugabo ukaguma ugaruka ngaha subirayo birumvikana yuko ari ikintu kinegeje inyuma ariko arabembe nibaze nimba bikunda mu mutima bumva bikunda baze tubane ntabwo nkutoki bagiye akamunyaka arabahiga se nibaza yuko mwoza mubafasha namwe mukaza murabahumuriza nk'uko turiko turabivuga je nibaza yuko abavuze bose uretse yuko hari abashatse guhengamira ku ruhande runaruriya se nibaza mu Burundi nibyo mbona kuva gihe mbona bitangira ntanarimbigira mbona nk'akarere iherereyemo hari umuntu batoye ngo batwaye n'amahoro nimba byanze kari Bujumbura yo bavuye bakaza kuri Gitega mugabo kucujya mu bwihugu tugiye kuvuga ngo ibi bimeze kuna kuriya ngo ubutegetsi bwo burafata abatutsi niko bigirana niba zakatari solution nyayo nibaze
urakoze Diodone urakoze cyane reka duha kanya mushinga nta inkunzimana agire icyo ashikirije mushinga nta inkunzimana abatumire abanywanyi batatu Jules Celestin na Dieudonné Jules yatanguye avuga ko iterambere mu gihugu cy'u Burundi rikeneye mwe mwese muri hanze yuko mwotahuka nkuko abandi bari bavuze kubijanye nuko igihugu gikeneye abo bantu bari hanze kugira ngo igihugu gitere imbere mwo bivuga kwiki
natwebwe nta muntu yifuza ko yoguma hanze y'igihugu cy'amavukiro kuko ubuhungiro z'ahantu heza ho kuba ariko kugira ngo dushobore kuza muri icyo gihugu nuko kiba gifite umutekano kandi nuko ahaba hariho icyuka cyiza muri politiki ikibazo kihari mu Burundi kuva ni perezida Nkurunziza kuko niwe yateye aka kajagari kose murazi imyaka twari tumaze mu ntambara imyaka myinshi hakabaho amasezerano yiyarusha na wenyine yateye ko igikumu gushika uno munsi niwe yayaho nyanze ati bituma haduka umutekano muke abantu bicwa abandi bakangazwa abandi bagafungirwa ubusa nimba bifuza yuko uno munsi habaho impunzi ziri hanze zitahuka nibatere akamo uwo yateye akajagari mu gihugu yitabe ibiganiro abegwa n'ibibazo byose bya politike bicarane kuko twarabonye yuko atakindi kintu na kimwe gishobora kuzana amahoro mu Burundi kiretse yuko abarundi bonyene bicarana bakavugana bakayaga ariko raba aguma niwe isoko ryo kuguma yanga ibiganiro
kuri icyo nyine kijyanye n'abashaka n'abipfuza gutaha mushinga na Inkunzimana kugira ngo twihute n'abandi tuhakanye n'ibindi bibazo mu byishure imigambi yo gutahuka mu nkambi zo muri Kenya ntitwovuga ko abantu ijana kwijana bose bafise kumbure ubwo bwoba bwo gutaha bamwe kumbure muri bo baripfuza gutaha Celeste yabaje ati hari imigambi yo gutahukana bamwe mu mpunzi bo babifuza gutaha mwo bamufise canke mwo bamubafashamwo byifashe gute muri icyo gihe
impunzi ziri ngaha i Nairobi nta mpunzi turigera tubona iza gusaba ngo itahe niyi kuko ibiba mu gihugu icyacu ibintu biba byinyegeje umutekano nimba uhari n'ibintu biboneka rero nta muntu araza gusaba ngo atahuke kandi nibaza ko atanu wimirije gusaba ngo atahuke mu gihe
uwo kwifuza gutaha mwo mufasha mute canke mwo bimenya mute hari migambi itegekanije
uwo kwifuza gutaha to icyo cyo mufasha ko mubaza icyo yahunze yuko cahavuye dusanze atangorana afise yugutahuka tuheza tukamushikana mu muri aseri gaheze kamufasha agatahuka mugabo kushika ubu abo bantu ntabo turabona kuko ntabariho
kujanye na n'ikibazo cha Diodone. Diodone yavuze ati imigumuko vyo leta yita imigumuko nivyo nawe nyene yita imigumuko ntureka zitanguye mu 2015 bavuze ati harabaye umutekano muke bitewe n'abantu bagiye mu myerekano bavuga yuko imyerekano izo imyerekano igizwe n'amahoro n'umutekano ariko siko vyagenze turabona ku masanamu kuri za internet n'ahandi n'abari mu gihugu gagati na leta yaravuga ko habaye imigumuko abantu bakubisa abapolisi abarasha abapolisi abaturiye amazu abaturiye imiduga imigumuko leta yita imigumuko mwebwe mubona imyerekano yabaye imyerekano itekanye canke kumbure bishobora kuba byarabaye mu 2015 byitwa ko byabaye imyerekano atari imyerekano yari umugumuko n'ubivuga kwiki
imyerekano bo bayita imigumuko ariko ngombe ndakwereke imyiyerekano igitangura yari imyiyerekano manifestation pacifique abagiye gutera iyo migumuko ni n'ubutegetsi bwakiye burungika muri abo bantu bariko baragaragaza umubabaro bafise w'uguhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha bagaca babashuhuriramo abapolisi nimbonera kure zo kubarasa no kubica urazi umwana w'imya umwana bahereye ko kurasa mu kibitoki amanitse amaboko hejuru akaraswa n'igipolisi akaraswa n'inzego z'umutekano inzego z'umutekano nizo zatumye ako kajagari kaba nizo zatumye iyo manifestation cyaba manifestation pacifique bakabasukamo ibyuka bikoroza amosozi bakarasa amasase y'ukuri twa barayerekana abamenyeshamakuru bakayafotora bakayakamera abantu bagapfa abandi bagakomereka bishwe n'inzego z'umutekano ataho byakabonetse yuko inzego z'umutekano yica umuntu amanitse amaboko umuntu atakirwanisha
wakoze tubibutse yuko undi mutumire twari dufise Rugamangabo Eloge mu Rwanda vyatugoye gusubira kumuranka ku murongo nkuko yari yabivuze yarari mu misi mikuru yo guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi kumbure telefone zamugoye aho yarari ariko turabandanya ikiyago. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Duha kanyu witwa Rodrigue. Rodrigue turi kumwe. Allo Rodrigue.
Yego ndabumva.
Shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Yego cyumviro nari mfise. Aba bari ni bari David barinde birabaje kumva umuntu avuga ibintu nk'ibyo ngo mu Burundi hari amahoro bari iki ibyo babwira abana batabona batazi n'umwe mugabo n'abana muri iki gihe nabo basigaye bazi ubwenge kuko urazi ibiko biraba mu Burundi abo n'abana basigaye bafungwa bazira ibyiyumviro byabo murabizi aho muri Amerika abaperezida barabadekarta bakandika ibiki byose kandi natwe mu gihe cyacu ibitabo twaravyandikagamo uba nemba bigeza abana batoye babagira guca rero twiga abantu bakuru twahunze iyo uvuga ngo twahunze iki rero twahunze umuyaga tetetera rwose ngabo nyine bariko baratelefona ariko twahunze kuko twahunze abo twabanaga bagendanaga
ubaze Rodrigue vuze ko wahunze uri mu nkambi nawe uri amaja
yego nanje ndi mu nkambi mu Rwanda
komeza
bova par exemple nka jewe nagerageje gusubirayo après amator mugabo ingorane kumva ngo kuba ukusa warageze mu Rwanda ho nyene urumva niye France byo nyine kumva ngo warageze mu Rwanda ikiyongera ko umanifesta nguvuye kwa Kagame kwiga inkoho kanize zose ntacyigeze tubona
abo ni bande bayikubwira aho ushikiye mu Burundi ababanyi canke inzego ni bande bakwagiriza ibi
ababanyi kandi bakabwira naba police ehe urya arataje avuye mu Rwanda urumva bakagukoreraho uracuruza bakabahageze ngo dairo uvuye mu Rwanda ngo uracuruza ngo maherusha kurungika mu Rwanda urumva kugera usanga bona mpamvu yo kuguma ngo ugaprofita gusubira inyuma hanyuma umuntu akajya ngo kuri yadi akavuga ngo amahoro ngo arahari ngo ntacyo dufite twahunze birababaje vrema uyu munsi nitwebwe mugabo ntabwo twabibusuriza nabo ngo bibageko kuko petetre nabo abenshi bari mu Burundi barabaye hanze nta Murundi izi ngorane zitagezeko gusa icyo nusaba Imana ni uko ayo mahoro yogaruka kuri kukajya hanze hama bahanwa bagahanwa tugataha nicyo je numva no kwifuriza Abarundi bose murakoze
cyane Rodrigue reka twakire na Joseph. Joseph turi kumwe. Hello Joseph.
Oui, turi kumwe.
Eh, yarakumva.
Eh, je kibazo cyanje nagomba mbaze. Nagomba z'umutumire. Mbega none kubera iki bariko baravuga ugacusanga umenga agomba guhenga amahengamira uruhande rumwe. Je ikibazo mbona mu Burundi kubisanzwe nuko abarundi tutagomba kuvugisha ukuri. Ikibazo gihari, ikibazo cyari cy'ubwoko oya namba na gato ubugabo hariho bamwe baci bazinyegezamwo bagaca bagomba gushyira ku menga hariho ubwoko bumwe uriko buratotezwa ubundi nabwo buriko buburani na hazwa ariko umuntu yabivuga nagomba mbaze umutumire none mbega nkamwe ibiganiro byoramuka bibaye bikabiriko biraba bikabandanya mbega barabona yuko aba bantu batera amagrenade cyanke aba bantu babwira ibyo kwica abantu atacu babaziza barabona yuko nkamwe ibiganiro byoba byoca bihagarara cyo ni kibazo cya mbere hanyuma ikigira kabiri ari cyo cya nyuma ni intererano nagomba nterere mvuga nti abarundi twese twari dukwiye kumva yuko twojya hamwe tukarengera ubusumbane bwacu tukarengera iby'amoko kuko ugiye kuraba mu Burundi biragoye gutandukanya umuhutu n'umututsi sanga ari bamwe n'imvugo n'imwiraturanga cyo kintu kirambabaza cyane yo numva barundi cyuko turajyana mu bwo buryo nibaza yuko yoreka guhinga makavuga yuko hari ubwoko bumwe buriko buricwa ubundi nabwo butishwa murakoze
murakoze Joseph mushingana he nkunza Imana ugerageza kugira icyo uvuze ku byumviro vya Rodrigue na Joseph nubwo bitandukanye gato. Rodrigue ari mu Rwanda yavuze ati nta mahoro yaragerageje gutaha ariko akaba afise ico kintu kivuga ko yabaye mu Rwanda kandi yuko ashobora kuba afise atarafise umutekano ukwiye ahagarukiye mu Rwanda mu Burundi. Joseph we yavuga ati murahengamye nk'umuntu ayoboye umuntu yokwibaza ati umuntu ayoboye abandi ntimukwiye guhengama ico co mwokivuga gute mwokivuga kwiki yanavuze ati ayo magrenade nubwo bwicanye cyangwa ubwo bugizi bwa nabi uko buragirwa nibwo buzozana inyishu ico coco mwokivuga kwiki kubijanye n'abahunga abanyu mutekano
mu bisanzwe Rodrigue ntacyo fise kinini navuga yunganiye yavuze ibihari ibyamushikiye ibyo yabonye ibyo yiboneye ukungene bamufashe icyo nicyo kigora nacyo gituma abantu ata mutima wo gutaha baronka kuri uwo yavuga yuko mpengamye yewe simpengamye ku bwoko kuko ndazi yuko abarundi abahutu n'abatutsi bari bafatanye mu nda ariko bagiye barateranywa n'abanyepolitiki bagumye bitwaza iby'ubwoko gushika ubu ikibazo cy'ubwoko mu Burundi cyasa n'icyaheze n'icyarangiye ariko cyasubiye kugarukanwa uno munsi na Perezida Nkurunziza
ariko icyo cagirizo muvuga nta cemezo mu gishikirizo bwo namwe ntimwe bamubaye abanyepolitiki bariko barahenda abanyagihugu muvuze ati Perezida Petero Nkurunziza niwe yazanye ubwo ayo matati hagati ya moko byo muvyemeza mute
igituma tuvyemeza niwe gushika uno munsi akoresheje inzego z'umutekano agenda guhiga abagwaruka gushika uno munsi ntibagwagire ntibazufata ngo ni ubwoko bw'abatutsi ariko bagwagiriza ngo niko gwakoze manifestation ariko imyiyerekano yakozwe n'abahutu n'abatutsi bari kumwe yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cyiza sinumva rero kungana no munsi ugwaruka gwo mu mugamba aho tuzi ko ariyo komine igwiriyemo abatutsi ariko gogenda guhigwa ntitubone amakomine agwiriyemo abahutu yafashe yagiye muri manifestasiyo atabantu atagipolisi kirigwa kihugarije kuko si kumusaga honyene bakoze manifestasiyo si mu ngagara si mu nyakabiga honyene hakoze manifestasiyo mu buterere harakoze manifestasiyo mu kinama harakoze manifestasiyo n'ayandi makatsiye mu gisagara cya Bujumbura n'ibindi no mu zindi ntara ariko uno munsi gituma mvuga nti inkuru nziza agomba kuzana kugarukana ikibazo cy'ubwoko kugira ngo arabe ko cyoja ko cyogira cyomufasha kuguma ku butegetsi ariko naho cyamutaye ku amazi murabona aguma ajya muri ayo makaritie tuvuga ko agwiriyemo ubwoko bw'abatutsi ariko rero icyo kibazo nari karakizana cyaramunaniye kuko abarundi baramaze kubona yuko ubwoko atariyo ngorane mu gihugu cyane.
Urakoze mushinga nahe nkunza imana reka dufate akanya gato tumira mate turagaruka murakoze.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'America.
Radio ijwi ry'America isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Turiko turaganira ku bibazo by'impunzi cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Reka twakire umutumire wa nyuma, turiko turaja ku musozo w'ikiganiro. Christiane wakoze kwihangana ku murongo, baza ikibazo cyangwa icyumviro.
Example Oriane
Nyambuneza
murakomeye ngaho ku ijwi ry'Amerika.
Turakomeye tubasabe mu gabanye iradio yanyu gato ko turayumva.
Ego
mu masogonda make cyane ikibazo cyanyu. Ego
ego je nagomba ndamutse uwo mutumire
arakumva. Ni Christiane arakumva shishikara ku kibazo cyangwa icyumviro. Hello Christiane. Christiane ndibaza ga telefone karamugoye. Mushinga nahe nkunza imana. Hello Christiane.
Hello.
Nagize Christiane yagarutse ku murongo ariko nibaza ko agifise ikibazo cya telefone yiwe. Mushinga nahe nkunza imana muheje mwiheje ivyo abanywanyi bagiye baravuga n'ivyo bashikirije harakajambo kanyuma mwoshikiriza tujya ku musozo w'iki kiganiro. Mwakoze cyane gose gufata aka kanya kuko twiganira uko byifashe mu gihugu cya Kenya impunzi zaho n'ibibazo bari ko barahura navyo. Mushikiriza akajambo kanyuma muzaba mukoze.
Akajambo niheje ivyo abagiye barashikiriza ibyiyumviro bagiye barashikiriza. Akajambo kanyuma no babwira nuko bumvise twumvise ko hari ibyiyumviro bitandukanye. Ibyiyumviro bya bamwe n'abandi bamwe bavuga bati umutekano urahari nta ngorane impunzi nizitahe, abandi nabo bakavuga bati nta mutekano uhari bivanye n'umwumwe. Icyo noshikiriza cya nyuma nuko abo bantu bavuga ko hariho umutekano bobanza bakumva neza yuko umuntu arinze ahunga kandi agahunga ibintu biboneka yuko kugira ngo yumve agatima ko kugaruka mu gihugu cyiwe ari uko yokumva ko icyo gihugu cyatekanye, yokumva ko icyo yahunze cyahavuye. Naho gushika ubu ntakiri ahava icyatumye duhunga igihugu cyacu cy'amavuki.
Urakoze cyane rwose Mpuzimana. Ego muraremesheje impunzi turabyumvise. Murakoze cyane rwose akanya katubanye gake ariko turabashimiye cyane. Mushinga nahe Jean Claude Nkunzimana icegera cy'ubujejwe gutunganya ibikorwa by'amashyirahamwe y'impunzi z'abarundi muri Kenya i Nairobi. Twashimiye na Rugagamanga urugaga magabo eloge ari mu Rwanda telefone yagoye twashimiye abadu telefone bashikiriza ibyumviro byabo abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Oriane Tangishaka murakoze.